Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano i Washington muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese ndabasuhuje. Mukomeze mugire kandi bihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika mbahaye ikazi kuri radio yanyu.
Bahuye n'umuntu tuvuge nk'abantu bafite amatelefone hariho nk'uwo baheruka gukubita, bahuye nk'umuntu agomba kuba atwara nk'ifoto, bakajisanga bamubwiye ko bamuhohoteye muzi bakazimutaburira ko.
Uwo mukenyezi ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Rutana mu Burundi, bavuga kuri zimwe mu mpamvu zitera ikibazo cy'umutekano muke muri iyo ntara. Iyi nkuru kimwe n'indi nkuru yuko abategetsi bo mu ntara ya Ruyigi mu Burundi naho bakangurira abaturage kwitabira ubuhinzi muri iki gihe, ndetse n'impungenge bumvikanisha ko abaturage bitabira ubuhinzi inzara yatera mu gihugu cyose. Ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Bamwe mu baturage bo mu ntara ya Rutana mu Burundi ndetse n'ishyirahamwe Initiative Changement ryo mu Burundi bavuga ko ibikorwa by'imbonerakure urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD arimo mu biteza umutekano muke mu gihugu. Iyi nkuru ni umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidelite yishatse aho mu ntara ya Rutana.
Icivugo c'ivyo biganiro n'umutekano ku banyagihugu hamwe n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini, Colonel Musonera Louis Pasteur, umuhinga mu vy'umutekano, yasiguriye abitaye ivyo biganiro icari c'umutekano ku munyagihugu.
Ni ukumva umutekano mu buryo bw'uko umunyagihugu yumva ko yidegemvya, yuko uburenganzira bwiwe bwose aburonka, yuko adafise ubwoba bw'uko ashobora kugirirwa nabi.
Ivyo biganiro vyitabwe n'imice itandukanye y'abantu, muri bo harimwo umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, abatavuga rumwe n'uwo mugambwe, abamashyirahamwe tegamiye mu vya politike, abanyamashengero, abajeje intwaro, hatibagiwe abajeje umutekano. Muri ivyo biganiro abanyarutana babajijwe ibijanye n'ingene umutekano w'iwabo wifashe n'iyuhungabanya. Uyu mupfasoni ntiyashenye ko tumuvuga izina, yasohokeye mu vyo biganiro mugambwe Sanya Frodebu.
Abo bahungabanya umutekano n'urwaruka ruhuriye mu mugambwe uri ku butegetsi, baragenda ijoro bavuze urwamo banima cyane nkaho duherere barabuze ikintu cyerekeye umutekano ukwiye kugira dusinzire neza. Bahuye n'umuntu tuvuge nk'abantu bafite amatelefone hariho nk'uwo baheruka gukubita, bahuye nk'umuntu agomba kuba atwara nk'ifoto, bakajisanga bamubwiye ko bamuhohoteye muzi bakazimutaburira ko. Ivyo biramaze igihe ngaha mu Rutana, bimaze igihe rw'imeneko rwa jene nigo uri perezida ku materere uguma, kandi meme no ku murango nko ngaho babonye utiyoroheje ndiyabo gusimbira ko natwo tuze tusanze tubamenyereye turamenya kundi twitwara imbere yabo.
Mashyira mutayegamye mu vya politique CODIP imenyesha yuko ahanini ibihungabanya umutekano muri iyo ntara ari ubusuma, ariko n'ivyimbonera kure muri CODIP ntibabihakana. Bizimungu Juvenal arongoye ishyirahamwe CODIP kuvuga intara ya Rutana.
Bivanye n'uko mu gihugu abantu bakenye cyane, ugasanga ari ubusuma ni bwinshi bwo mu mirima ndetse no mu mazu, rero twavuga ko ahanini ari icyo.
Ni ibyo twumva bivugwa by'imyimenyerezo ikorwa n'ugwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi muri CODIP ntazo murumva.
Bo natwe turavyumva kuko bimaze kuvugwa bivugirwa mu karere turimo turavyumva.
Kiretse abanyamigambwe no amashyira amategeko bya politike no barongoza amashengero abo twabajije iyo myimenyerezo nyeretse kuko nibonera kure bavuga ko bamaze kuyumva. Celestin Karuta Imana n'umupastor w'ishengero rya Anglican mu ntara ya Rutana.
Komisi ya gatandatu mu masaha taramasaha ku murango cari dimanche, turumva ko hari abantu bava mu misozi bagahurira ngaha ku birongozi bagira sport bera batera ubwo banyagiye gucana cyane batari mu mugambwe uri kubutegetse. Cyo twosaba abantu bafise ubushobozi cyane barongoye gugwaruka urabuko ntibabafasha ari sport bakayikora mugabo kaza barasalectiona indirimbo baririmba bishobotse bakabikora mu mwanya wo kumurango.
Nitwashoboye kumenya ico mugambwe CNDD-FDD babivuga ko mufasoni yaserukiye mugambwe muri ibiganiro nta kiganiro yashimye guha ijo rya Amerika, naho biruko abo twaganye bavuga yuko mugambwe SNDFDD mu ntara rutana iyo myimenyerezo bayihakana. Umwe waduhaye umuco ni Bizimungu Juvenal wo mushiramo ikodipe
tukiragije kubaza mugambwe uri ku butegetsi atubwira ko abari sport isanzwe kujya abantu bashaka kwiyoroganiza bakaba ari hamwe bahagira sport
kugira ngo yabo mugambwe ku butegetsi uronke uburenganzira bwawe yabo myagi ugasanzwe bitari ubwoba atungane ibyo mubona aho kugwika
twe duhamagarira intwaro ko botuma ko abarongoye imigambwe hanyuma bakababwira ingendo ikishura guhumuriza bose
eka no mugambwe sanya Frodebu badwishutse yuko aho mugambwe SNDFDD bahakana iyo myimenyerezo
mugwa keshi twarabajije abarongoye batubariye ati abo nabiki kamukiza simbonera kure kuko imbonera kure tizifisa amateni ati rero hanyuma mubafashe tuzomenyesha ababatwara abo bategetsi baturongoye iyo babatugirisha amanama bagaduhuza twege twimye migambi itandukanye kwingana kose ngamuna kugira ngo turabe ko cyo dushaka guhurira ubura matara tugirisha amanama turabisa bari konikeje nibiba
Emmanuel Rwaje kera muhanuzi wa matara y'intarutana mujyanye n'imibano yabije ya Amerika yuko izo nama zisabwa zikenewe
ibyo bintu mu bisanzwe birafise ifatire kubera abajejwe intwaro bajejwe ubuzima bw'intara yose kandi nta n'umwe akwiye gusigara inyuma ivyo rero turavyumva kandi ko bikenewe rero muri kazoza tugiye kubiraba ngo dushobore kubahuza kugira ngo bashobore guserura ako kaba bakiye
nayo kubijyana n'iyo myimenyerezo ibigwa kugwaruka uri mugambwe SNDFDD Emmanuel Rwaje kera avuga yuko ubizi ko byinshi yoza gushikiriza ayo makuru mu ntwaro hama nabo bakayakorera ko hagataho muri rusangi mu ntarutana abo twaganye bavuga yuko hari amahoro n'umutekano aho rero bamwe mu banyamigambwe twaganiriye bamenyesha yuko bataburabuzwa kugira amanama mu gihe babasavye uruhusha ku mugwa mukuru ntarutana Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
tuvuye mu ntarutana tuzamukewe tugana amajyaruguru mu ntara ya Ruyigi ni mu burasirazuba bw'u Burundi aho ubuyobozi busaba abaturage guhagurukira ibikorwa by'ubuhinzi abayobozi b'iyo ntara barifuza ko abanyagihugu bafatirana ibihe by'imvura byatangiye bagatera ibihingwa by'ibanze birimo ibishyimbo n'ibindi umunyamakuru w'iryo Amerika Philippe Antoine Sabimana uri mu Ruyigi ni uduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru
Muri komine ya Butezi imwe mu makomine ndwi agize intara ya Ruyigi twasanze bamwe mu barimyi bari mu isoko babaza ibiciro by'imbuto y'ibiharage kugira ngo bashobore gutera twegereye beyatakakunze umwe mu badandaza b'ibiharage aratubwira uko bigurwa
ibihitira bimaze umwaka
ibyo bigurisha ngaho
cyatandaza bishashi cyane
bamwe mu bari baje gusuma kabuto k'ibiharage bavuga ko ibiharage byagabanutse igiciro ariko amafaranga yo kubigura ntahava Silver Bayaga twahuriye mu isoko rya Butezi
kabuto nyene ego mu kubisanzwe kubafise amahera bobo aha biratsimbutse mu bisanzwe n'agafaranga niko mba namenga karagoye mu bisanzwe byako biragabanuka gusumba mu miri iyo minsi byahora
ubuzubona Rubeni naho yasumye akabuto k'ibiharage yagumanya amakenga yakazoza uko azotera atagafumbira afise
urumva gusuka mu kuzimu ntawe uzi ko umuntu azorya nta mahera hari mwavura tsimbye basiga bagurisha icy'umunani urumva ko ari ngorana atawe afise uri kure yakore iyo bitoki byose tsuba byaravyishye
inabucumi ya Rivera we avuga ko atazoshobora gutera ibiharage by'imenshi
tuzotera
cyawaruse ni dukombe na dukeye
oya nana dukeye
nene udateye bizoca bigenda gukora
nzira niro twicanye
niyo nkuru Nikodemu ubundi murimyi avuga ko hakatera azotuma abaho kubwo gucingero
iyo tere intuza impeshe aca pumba bihebanye akazohengera byetse ama kabisuma
nazobisumishika
muci hageze nkundi muntu avuze nka gatoki urasanga keza kakagurisha kaza gusoma nyabiharage je nafashe ingo ko tazobitera ndose ufise nk'ibihumbi nka cumi bagwa nk'ikombe nka cumi na bibiri ugasanga ayo mafaranga mengo aratakaye ugapfuma mengo wohengera byose ukabisoma
Festus niha bose umuyobozi w'intara y'uburimyi ya Ruyigati
benshi bariko baratera mugabo batera imbuto itarobanuye kuko imbuto twategerezwa kuba twabitse irobanuye hanyuma imvura ntigwakiri kare benshi twasanze banze kuyifungura gutyo dusanga nta mbuto zibana batugifise ariko naho biruko ariko atera imbuto z'urudavage atari za kijambere turagerageza kubabwira yuko izo mbuto zishobora kuzoboneka mu bice biri imbere kuko hari abagwiza mbuto ariko barabandanya kwa mwico gisata umwembo gusa tukaja tubona yuko uko twuziga atari kuzomera ko abenshi ariko atera nk'imuyindwi turimwo abenshi bogerageza nk'uko wa mbere tariki 20 n'indwi bakaba bahejeje muri Ijebu batubwiye yuko imvura ishobora kugenda mu minsi 15 ya mbere y'ukwezi kwa gatanu.
Festus Ntihabose asaba abarimyi kubanza kwanikira imbuto kugira ngo zume neza kuko vyotuma izo mbuto zishobora kumera neza naho zitarobanuye. Mu Ruigi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine Nsabimana ho mu Ruigi. Abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mbibutsa kandi ko Ijwi rya Amerika muri uku kwezi yibuka imyaka 75 imaze ishinzwe. Ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byayo bya mbere mu kwezi kwa kabiri muri 42 mu mujyi wa New York mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Tuzakomeza kwakira ubutumwa bwanyu, ababutugejejeho turabashimiye cyane ku buryo bw'umwihariko, namwe kandi mutarabwohereza turabutegereje. Kwizihiza uyu munsi w'isabukuru y'imyaka 75 haje kuri Ijwi rya Amerika bizakorwa tariki ya kabiri y'ukwezi gutaha kwa gatatu, ni kuwa kane w'igitaha. Namwe kandi turabatumiye. Dukomeza amakuru yacu tureba izindi nkuru zikomeje kuvugwa mu Burundi. Aho kuri wa gatatu amezi abaye 7 yuzuye, umenyesha makuru Jean Bigirimana aburiwe irengero umukenyezi wiwe kimwe cy'amakuru kigenga iwacu yakoreraga, basaba ko ukuri kwajya ahabona. Ibisobanuro kuri iyi nkuru twumve mugenzi wacu Eloge wirika neza ari Bujumbura.
Tariki ya 22 nyene namababara twebwe nyene dufite umuryango n'agahinda ku muryango n'abana.
Uwo ni Godebert Hakizimana, umukenyezi wa Jean Bigirimana twamusanze muhiriwe muri karitsiye ya Gituro, zone Kamenge, mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Inyuma y'amezi ndwi umunega wiwabuzwe irengero, uwo mukenyezi w'imyaka 29 avuga ko we n'uduhungu twiwe tubiri tw'imyaka 8 n'3 n'igice babayeho ubuzima bugoye cyane.
Nta kazi mfise, nibirengaho nyene. Urumva nashaka kuja kuri kaminuza kubandanya amashuri ariko ntivyakunze. Yego, mewumva ndi maniga nyene kubera cete nari nayitoye. Ubuzima buragoye mbayeho nyene kubw'Imana nyene, ubufise arampa nkarihinje. Ndiriyenga twa gufungura nyene natwe nyene ndaduhabwa n'abandi abagenzi nyene barafashe gusuma nyene nk'ubu ibintu byarabaye nabi, bicira by'ibintu byaradunze. Umuntu arose nyene irasiyo y'umunsi umwe arashimira Imana, biragoye. Umva nka jewe nyene birangora rwose, ndumva agahinda ko ntaho ndayakura.
Godebert Hakizimana asaba inzego zibijejwe kunyarutsa amatohoza no kwerekana icyavuyemwo.
Inzego z'igihugu no zisaba nyene ko babandanya ahubwo bakabishyiramo ingufu, kuko mbona umenga vyaranahagaze nk'umunsi menya ngo bigeze ngaha, bakerekana amatohoza bagize nimbara amatohoza bagize bakayashyira ahabona umuntu akamenya ukuri.
Uko kuri ni naki kinyamakuru iwacu umenyeshamakuru Bigirimana yakorera cifuza. Leandre siku yavuga icegera cy'umuyobozi wa iwacu.
Twaragerageje uko dushoboye kugira ngo tumurondere turahebura. Niho twaca twitura ubutungane kugira ngo bobo bafise uburyo kumure kudusumbya, kandi bikurikije amategeko badufashe, bafashe n'umuryango baturondeze kugira ngo tumenye neza uwo mumenyesha makuru ivyamushikiye ko yoba hari cyangwa harabaye ibindi. Twebwe ico tunezera nuko twomenya mango ya vuba ahuwo mumenyesha makuru ari icamushikiye, yaba twebwe yaba umuryango wiwe mbere n'umuryango w'amenyesha makuru bamenye bati wacu araha ivyamushikiye nibi.
Umugwi w'igihugu wigenguje ajwe gatya kazi na muntu CNDH wemeza kuri gukora ibishoboka byose kugira ngo uko kuri kuja habona. Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa CNDH.
Turahimiriza cyane cyane mu kuruhande rw'igipolisi no muri parke kuko niho bafise ubushobozi bwo gufata ingingo mujaye n'ubutungane. Turiko turabandanya iyo dossier rero ku ruhande rw'iwacu, kandi twongera duhimiriza n'izo nzego vyega kugira ngo bishobotse ukuri kuja habona hanyuma ubutungane buha. Dossier wiruguruye uko turose amakuru mashasha kandi dukomeza kuyarondera, turayashyira muri dossier tukayakoresha kugira ngo cyane cyane dushobore kumenya neza ibyamushikiye, nimba yaranyurujwe, nimba yarishwe, tumenye ababikoze tumaze kuronka makuru ahamije bashobore kurengukishwa mu butunga.
Jean Bigirimana yabonetse rya nyuma muri zone Bugarama intara ya Muranza ku itariki ya 22 ukwezi kw'indwi mwaka w'ihumbi 2016. Uwomenyesha makuru yazimiye akoreye ikinyamakuru iwacu cigenga yarigeze gukorera kandi radio yigenga Rema FM ari nayo yaturiwe ubwa mbere ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu mwaka w'ihumbi 2015 aho haba kugerageza guhika ubutegetsi. Yanakoreye kandi ikinyamakuru co mu karere k'ibiyaga binini Info Grand Lac gica kuri internet eroje wikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu eroje wikaneza kubakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashimiye bose mutangiye kwiga ndabira programu zacu kuri isaha namwe kandi twatangiranye kuva kare mukomeze mwumva radio ijwi rya Amerika. Umwanya ukurikira turawuharira ikiganiro ntorereka zoza gitegurwa na studio Ijambo iri Bujumbura mu Burundi.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorereka zoza.
Umviriza ntorereka zoza.
Erega mwarasizwe ntorereka zoza.
Ntorereka zoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorereka zoza.
Ntorereka zoza.
Ikaze ni gwanyunku bakunzi b'ikiyago cha politike ntorereka zoza muri kino gice cha kabiri icerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye.
Banza wiyumvira uwo yononewe bintu kuko ni woja kwiyumvira ishetani umumarayika ngo ndamutaye ngo reka ndamwica ngo ishetani yibereho. Urumva rero iyo muri ko muri yumvira imisi yose bajya abarondegwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu. Mugabantu rero bahora batubwira ngo biganire bidakumira ngo urumva ko camuzana ngo nabajya bagize kudeta nje navuze ntahubwo mpuvuze biki vuga uti genda mugura amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mwugurure ubusho bwose bajya bapfunzwe base ntagire numwe avamwo. Niko ntaravyumva baye babivuga. None watebagaje gutegetsa kica abantu n'umuntu yivye impene ko ari wivye impene nzi ubafunzwe ubanza gufungura wonye mbeko atanu uri ko aramuvugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amene inzu cyanye yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbeko uwo batanu ariko aramuvugira ngo naze mu biganiro. None wese ubugizwa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibiganiro ahubwo nimuvuge n'abagize bana ahubwo twagurura ubusho bwose bave batse nabo nyine mu biganiro. None ko ivyo batabivuga icerekana yuko bavuga ivyo byose arakarenganya baba ariko bararenganya abagiriwe na nuko bashaka kuwakoze ikibi kinuka ariwe aza mu biganiro mugu wakoze akabi gatoyi akaba ari wagumapfunza.
Ibyo wagumye ukora byose ni aza hazamwo akantu k'igisirikare umugambo cyane defte deho ntuhavushira mu gisirikare akantu kwa gisirikare.
Yeah mwisanze iyo nzu bwenge ikintu cyose uramenye no kigenza mu gihe ushitse uri mu sirikare kuri vyi sirikare uri mu nyapati ukora ivya politike. Umva rero uno munsi ndi mu mugambo ntunganya ibikogwa nk'umunye politike igihe nari umusoda natunganya ibikogwa n'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikogwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikogwa bijanye n'icyo gikogwa gora ntuvuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutambuka ushitse ku mudugo ari ushitse ku manuka tatambuka cyo kirahindura ingendo
ariko uko mwara kadasohokana abantu rabe gusenira jabo uno munsi uvuga ko mwapfuye iki
rajabo twahujwe nibintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu mere nk'ubura hati twahoriye munsi y'igiti kidarapa nuvuga icaduhuza cyari igihugu mujyahe mu kigihugu je nanje ntahe mu kigihugu ntidushobora kumvikana ivyo birumvikana ee nico gituma rero tuvanga mufiki wewe yonone igihugu nanje nkabasha kubunga bwo igihugu
none bari hehe usenera jaho
yagerera nkubimbaza mugiconza ariko arayerera koko nta wopfuka ngo abangwa mu mucu ubwo quartier hamwe yo tag address nico cerekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri CNDD bari ko byumvira umukandida ashobora gusubira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Vice Ndayishimiye ashobora guhigana igico kibanze
icage
wahabye bitinye
icage nababivuga umugabo urumva nti byari
n'ubige
nikimenya amenya ko bitari byo urabona nti sivyo byaba iyo bivavyo wari ko bibona wari ko bodo ti habaye higanwa nakayatsinzwe hacatsindanaka Nije ntabwo wigezubona ndiba.
Ije ntibe mukuru w'igihugu uno munsi naho kikuza mutino yihiganirwa nanjye.
Ko mukuru w'igihugu rero ndakabwire hajya ni ibintu bitangwa n'Imana. Cyane cyo ituma je abantu by'amari ko barantangaza. Sinumva igituma abantu baho mukuru w'igihugu. Umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe kwibazo byose ari wazobibazwa. Kushobora guhuza aho nyene bakahuriza ku muntu Imana ibirimo kuko burya hari ababa bashaka ku mukuru w'igihugu beshi mugabo kubona bashobora guhuriza ku muntu umwe urya ano muntu ntushobora kugenda uravuga ngo je ngo ndifuza kuba umukuru w'igihugu ni general ige ni ubwo barazi cyari cy'umukuru
w'igihugu
ku mukuru w'igihugu Imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nago pangiye kuzobira ikizongira sindacanga mugabo ndakubwira
mugandi wota gukubitanira
guhoha uvuga uti ndashaka ubukuru w'igihugu ahubwo je biranantera nubwo je sinumva niyo no bihera n'ubunyenga nkumva kumenga no uvuga ni je ndashaka umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye
none ko baye mushikira nganje nka gato mu gihugu kawa mu general kawa mukuru kwisonga rya CNDD none icyo sigaje ni
hari igihugu kiba kiri ko kiragutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka
general bete ndashimye no munsi iyo bari ko ravuga bati umukuru igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kino kiringo cy'2015 gishira 2020 kuko amasezerano y'Arusha yaributse wewe ukunda kuvuga yuko kumenga nta na kintu kiba gihonyanzwe muri amasezerano
ivyo ni bandi bavuga ubwa mbere barabifite uburenganzira
sabarundi
ntiturashikana no kugice cyo gushira mu ngiro ivyatowe muri CNDD muvuze twiyumvira ubunyene kuja kwitoza no kugira badusamaza ntidushire mu ngiro ivyo abanyagihugu batowe hanyuma turabishyize mu ngiro baze bace badufatira kuri ivyo nyene baza mureke dushire mu ngiro ivyo batowe kuko aracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzuba turi ko turabona aho twabishyize mu ngiro natwe ega tuzokwikontorora turabe neza hama duca tuvuga tuti none ubonaho tuzogira ibiki iki rero muri kuravuga kuti ubonaho tuzogira ibiki naho uvuga kuti ninde yoshobora kubishira mu ngiro mugacha rero mumenya muti aha wabishira mu ngiro ni naka mukurumva no munsi ntaba haragera kuko ntitwa nikontorora ko twashitse mu ngiro ivyo batoye tuzagutabwa kwimvira ibindi dushira mu ngiro
muri kino gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari ikintu muri CNDD ndiko murakora
ego cyane sinzi ko amazi iminsi uri kurankurikirana jewe natanga ugisekeza yitwa kugwanya ubukene uwo mwaka muri CNDD twahaye icyivugo heti uwo mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene si tuhariye ndawuhariye umwe
wese
ndawuhariye kugwanya ubukene ubu rero mazimise wumva nja hagati mu gihugu abene gihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigira numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi 10 mu mpfuko nawo bintera mu rushinge ntavyo numva nuvuga nti turi babantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye murankunda guca ndabakira mu igana ndabwira nti soma no mu ijambo ry'Imana bati usivye gukora cyusiba no kurya
none bakore hehe ko abishomere byinshi
umverere ingorane nizo kwa muziko we uzoba hubeshejweho nuwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ugaba ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa rya mbere dufise awe no gufatira nyene ku mukingo awagera utambwiye we ko ubunyene wihangingo ataretirwa akaza atamuntu numwe naho ukora utakora wavuga ko wewe ucufana inzara ubunyene ukabinyemerera neza ati je no cafata inzara bwiza ukuri nuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu na chamari yisi ni babandi umwe yacuruza italenta imana yacimwa urumva shebuja cya mwaka nawe imana yaguhaye italenta urase kuyicuruza iki kwaka nduvugije kwaka iyo talenta yayo kuko ntacu yimariye
none bumubaza imisi mu wagira ngo bakore iki
abene gihugu bose cyo ndabwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka kwari jewe ndagutorera umugambi erega ni yitorere wenyene umugambi gusa ndabahaburorera cyo nkoburinda kwa karorera ndavise nkuburorero nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora karorero je kugira inkoko iragura inka
agira bati
we inzira yoroshe ubunye
ushikuza
ngo inzira yoroshe ubunye inkoko ibundikira ubuswe bunga
na 200 yabundiki
sawa je base mfashe uko yakujeje ubuswe butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswi w'inkoko umuswi w'inkoko kugugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nyina bitariko
none ubwo gugwa iki kwindi byose byazimbye
ntiwumva ugugwa ibyo ari byose ntushikane ibihumbi bitatu
tuvuge ko gugwa ibihumbi bibiri
ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko urumva yawagutse umuswi
wumvise ingorane ufise wa mutaba ufise ntuzi kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzuye ngaho ibintu n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni beshi ukuraho imiswi ibiri umutaye none nturoza ntiwarose umuswi
udafise ibyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko urinda kugira amahera kwere jewe nika muri primaire cyera cyo ko nkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu 14 umutaye nani nakubye nakubwiye ingere natsibiziriko none uwo umutaye no wowe gutsibiziriko umutaye ni wewe nyene none ntumva ko racende ku mutaye kandi nivyo izo nkoko naziguze mu biziriko
none ubwo bose basivye biziriko ni umba ko habagura n'ibyatsi batsi
wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbo ka umusese kara nti twa duhombye rero upfumuhevye uheba gukora ngo kubera uhavuronka umusese kara urumva twa duhombye turose
umusese kara ubu umutaye mugiye gutsibiziriko mwese ubura n'ibyatsi batsi bamwe
atubura n'ibyatsi batsi bamwe mubitsivye mwese muca muronka byinshi mugaca mushora hanze mugaca muza amadola ntimuca butabagira amahingure Erega twebwe abarundi ubundi ko nigisha ku murundi wose ategeza kugira intumbero
Ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima naye ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no muvyanyu na buta
Cari kiganiro Norele Kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
turabararitse rero ikiganiro iwanyu mu ntara ubwo uko mbyumvise ni buri munsi kuwa mbere kugira kwa gatanu ubwo nahejo isasa bazabanywa mu Rwanda no mu Burundi hagataho tubararika ibiganiro byacu mu kanya gato isamoya n'igice ku isaha y'Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi ndabashimiye bifuriza ibihe byiza.